만난 콘비리자 이주기 아메리카. 라디오 이주기 아메리카 있으면 워싱턴 디스 기론디놈 기냐르고 한다 하늘물수 예추미노 문안에 우리 코메나제 웨디안이 나하즈 인동고에 ibiganiro n'amakuru tuhafitiye muri kano kanya yarusha mu gihugu cha Tanzania kuno wa gatanu hatanguye inama ya 20 y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko.
Iyi nama ihuye ikaganira ku kibazo cy'u Burundi byabaye byiza uko bishobora gutuma yenda umuti uboneka.
Uyu ni Professor Christophe Kayumba ni mwarimu muri kaminuza y'u Rwanda ahavuga ko kuneza mu muryango wa karere ka Afrika y'ubuseruko abakuru b'ibihugu batosiga inyuma ikibazo cy'amatati adi mu Burundi mu byo baza kuvugana muri no nama igira 20. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hatumube hafi ya maradio yanyu muri kurikirane rw'amakuru avugwa mu ikambi ya Nakivala iri muri Uganda. Uno musi tubabwira ibyo abagendana ubumuga bahungiye muri iyo kambi nk'abarundi ingene babayeho. Mube hafi ya maradio yanyu kugira ngo ntihagire inkuru n'imwe ibacika. Ariko imbere kuja ku idonido izo nkuru nce ku masonga n'izindi ndafitiye ntarinze kubabwira ndabwire muri make ko abategetsi muri Amerika bashikirije jo kwa kane ko bafasha abantu 20 bakora mu rwinjiza mu buryo buce ku n'amategeko abakenyezi bashinwa bibungenze kugira ngo bavyarire muri Amerika umwana avukiye ku butaka bwa Amerika ubwo nyene acaba umunyamerika niko amategeko ya Leta Zunze za Amerika abitongora abitomora batatu bakorera ivyo bikorwa mu manuko ga Leta ya California bafasha kwejo kwa kane bagirizwa gutanga visa zikozwe mu manyanga. Abategetsi mu butungane bavuga ko bibaza ko abandi bari muri urwo rudandazwa bahungiye mu Bushinwa bagasigura ko imiryango itunze y'Abashinwa ariyo rungika abafasoni babo kandi ngo badiha amafaranga ari hagati y'amadolari 40,000 n'ibihumbi 100 kugira ngo bashobore gushika muri Amerika bibaruke Abashinwa ariko bavuke bari Abanyamerika. Abategetsi bavuga ko ibindi bihugu birimo nka Korea y'Epfo, Turukiya n'Uburusiya bikora ayo mafuti. Juan Guaido atavuga rumwe n'ubutegetsi muri Venezuela kandi yatangaje ko ari perezida avuga ko abajeje umutekano bagiye ku rugo iwe ahaba umugore wiwe ku murwa mukuru wa Caracas jo kwa kane mu ntumbero yo kumubwira ko iterabwoba. Amakuru yashikirije n'imenyesha makuru bitandukanye yavuze ko abasirikare mu nyuma baciye bava kuri iyo nyubakwa ataco bononye. Senateri wa Leta Zunze za Amerika Marco Rubio mu butumwa bwiwe yacije kuri Twitter yashikirije ko intumbero y'abasirikare ba Maduro kwari ugutera ubwoba Juan hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Amakuru yashikirije ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere n'ikinyamakuru candika ngaha muri Amerika The New York Times yavuze ko ibihugu birenga 5 vyemeje Guaido nk'umukuru w'igihugu vyimfata kibanza kandi yateye akamu umunyamabanga mukuru wa ONU ariwo Antonio Guterres ko guha imfashanyo abanye-Venezuela. Juan avuga kandi ko yatanguye kugena baserukira igihugu mu makungu kandi ariko ararondera ubutunzi bw'igihugu mu mahanga kugira ngo amahanga mushigikire mu gihe yemeza ko ari we perezida wa Venezuela. Maduro yagiriza Leta Zunze za Amerika kuba ico gihugu gikorana n'abatavuga rumwe na leta mu ntumbero yo gukuraho leta yiwe. Abashakashatsi b'Abanyamerika bariko bararondera urucanco rushasha kandi rurama rw'umugera utera Ebola ni mu gihe abantu barenga 700 barwaye abarenga 800 nabo bakaba bamaze gupfa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibihugu bibanyi arivyo nka Sudani yo mu manuko na Uganda biriko birafata ingingo zo gukinga ico kiza ntikibinjirane. Dr Paul Spinman arongoye akagwi kari muri ubwo bushakashatsi ku bitaro by'abana mu gisagara ca Cincinnati muri leta Cincinnati muri leta ya Ohio avuga ko mu gihe vyogaragara urwo rucancu rugakora rushobora kuzokoreshwa aho hose ico kiza kizokwaduka mu bihugu vya Afrika. Ni mu gihe hari urundi rucancu rusanzwe ruriko rurakoreshwa mu bihugu nka Congo, abahinga bashikiza ko bafise icizere ko mu gihe boronkuru cancu rurama bazoba baranduranye n'imizi Ebola imaze guhekura aba Afrika akatari gake. Radiju ya Amerika isamera na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45, 31 na 41 ku mugoroba ni metero 19 na 22 turi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com Facebook ni VOA radio yacu ikiganiro wanyu mu ntara muracumva tankumanzi kuri mwe mutwumva muri Arusha muri Tanzania
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahe ikazi yarusha mu gihugu cha Tanzania kuri wa gatanu hatangwa inama ya 20 y'abakuru b'ibihugu bagize umuryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko inama ibaye mu gihe havugwa ikibazo cy'umwuka utari mwiza hagati ya bimwe mu bihugu bigize uwo muryango abasesangura ibijanye n'akarere bemeza ko ico kibazo gikwiye kuja ku isonga ry'ibiganirwaho muri abo harimo Professor Christophe Kayumba ni mwarimu muri kaminuza y'u Rwanda ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Edigwema
hari ibibazo by'ingutu biri muri uyu muryango harimo icya mbere kiriya kibazo cya politike cy'i Burundi babaye bakijeho byaba ari byiza kuko gishamikiyeho n'ikindi kibazo cyaho u Burundi burego u Rwanda ngo gufasha abakoze kudeta nibaza rero yuko iyi nama ihuye ikaganira ku cyo kibazo cy'u Burundi byaba ari byiza kuko bishobora gutuma yenda umuti uboneka cyangwa hakagira igikorwa
tugarutse kuri icyo kibazo kimibanire n'umutekano muke ukomeje kuvugwa muri iyi minsi usibye ikibazo cy'u Burundi hari n'icyuka kitameze neza hagati y'u Rwanda n'Ubugande ibyo byo wibaza ko nabyo bishobora kuganirwaho muri iyi nama
imibanire y'u Rwanda n'Ubugande kandi u Rwanda rumaze ibihe bivuga yuko buri abanyarwanda iyo bagiye babafata byaba ari byiza babiganiriyeho ibyo bibazo bakabikemura kuko ibindi bijyanye n'ubucuruzi n'imigenderanire ntabwo byatera imbere kandi abaturage bazi ko hari amaraporo n'amagambo avuga yuko hariho imitwe yitwaje intwari irwanya ibihugu bimwe na bimwe muri aka karere byenda biterwa inkunga n'ibihugu bitandukanye nibaza yo kucyo kibazo cy'umutekano nicyo cy'ingutu kurusha ibindi byose
Professor Kayumba andi makuru atugeraho nuko muri iyo nama iteganyijwe kuri uyu wa gatanu bazatora umuyobozi mushya w'uwo muryango makuru atugeraho nuko nubwo u Rwanda arirwo rwari rutahiwe kuyobora uwo muryango rushobora kureka Uhuru Kenyatta perezida wa Kenya akaba ariwe uyobora uwo muryango ni ibiki akwiye gushyira imbere cyane
icya mbere ni ikibazo kijyanye n'amafaranga akoreshwa muri uriya muryango ubu ngubu yaragabanutse cyane kubera ko abaterankunga bagabanyije amafaranga batanga kubera ko ikibazo cy'u Burundi kitarakemuka icya kabiri nibo warakurikiranye uriya muryango sekretariya yawo uregwa kuba irimo ruswa nyinshi kandi n'amafaranga akoreshwa nabi hari isesagurwa ry'amafaranga nibaza yuko ikibazo cya mbere umuyobozi mushya w'uyu muryango yakora ni ugutuma uyu muryango ukora neza ugakoresha n'umutungo wawo neza ugashaka naho ukura umutungo neza ndetse n'abanyamuryango bagatanga amafaranga kuko hariho abatayatanga benshi amaraporo niko yabigaragaje umuryango sekretari igakora neza igakoresha n'umutungo neza cya kabiri kinakomeye cyane ni ikibazo cy'umutekano muri aka karere aho hari ibihugu biregana kuba bishyigikira imitwe yitwaje intwaro ibirwanya cyo ni ikibazo gikomeye kuko uyu muryango ubaye udafite umutekano habaye harimo ibihugu bishyigikira abarwanya ibindi bihugu byo mu muryango byaba ari ikibazo gikomeye cyanyuma cyanazanye ibibazo biri hagati y'u Rwanda n'u Burundi ni ikibazo cya politike kiri imbere mu gihugu i Burundi cyavutse kubera manda ya gatatu Nkurunziza yashatse hanyuma bakayirwanya icyo kibazo rero cy'u Burundi umuyobozi mushya ugiye kujyaho byaba ari byiza akitabiye kurushaho kubera ko uwo bagishinze ariwe Perezida Museveni yagaragaje intege nkeya imbaraga nkeya ntabwo yakitayeho bihagije nibaza rero yuko umuyobozi mushya icyo kibazo cy'u Burundi akitabiriye byaba ari ibintu byiza cyane.
Profesori Christopher Kayumba umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda ndagushimiye cyane kubw'akanyu haye Radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane Edirwema.
Arakoze Edirwema kuri ico kiganiro muvyo iyo nama itegekanya kwigamwo harimo gukorera hamwe mu rwego rwa politike kuraba ingene hoja hifaranga rusangi uharirane ndetse no guteza imbere ibikorwa remezo hagati y'ibihugu bigize umuryango wa karere ka Afrika y'ubuseruko. None mbega abanyagihugu mu ntara ya Kirundo ihanura bibe n'u Rwanda biteze iki kuri iyo nama? Ico kibazo mugenzi wacu mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze yakibabajije, reka twumve ico bamwishuye.
Hagati yacu n'u Rwanda kaseke muatorage twintangora ndufise bose ko impaka yugaye hagati yacu twetwa abarundi babadimye dusaye tubangaha n'abarimye mu Rwanda kwese duhomba twese kuko byarashika kumbure twebwe abanyarundi twakora yo tugende kudandaza mutumi bitwa kuri Burundi ibintu Burundi tujana mu Rwanda cyabanyarwanda kwe kuri Rwanda babizanino urumva ro twese rero twese turahomba ubu niko uvuga ubu nta muntu ajayo kamba ntiwo wajayo kandi birumva birumvikana nta kuna kamwe wajayo bitagenda neza nyene tavyango mu office ndabisere se passe ntwaje mu bwambere warigira ukoresheje faranga muntu gico no saba bakuru bibihugu babakarere ka Afrika y'ubuseruko icyo no basaba bora kuya cyane cyane nkumbure bakaraba zijya mpunzi ziri mu zacu ziri mu Rwanda ukuntu kugira ngo nkumbure bora ukuntu zogaruka kuko byinshi cyane cyane ko abutinwa arahuza nazo zirimo zijya mpunzi ziri hariya turasero kabisa boraba abanyakubahwa bamaze gukorana bakiga icyo kibazo kizo mpunzi ziri hariya bakareka ukuntu zoza n'ingoga zigata hanyuma igendane igasubira kuko ndaze batashe imigendane yo kisubira yo gupagasa hoho n'abanyarwanda baraza gapagasa niba cyuruzi bago bateye nkuko ariko kwa dutete tukajayo gusa kinini nyanya nizo mpunzi zije byose byo cyabihera ndabiza
uyu mupaka hari ikintu wadufasha kinini cyane kubera igihe inzara yatera twashobora gushika ngaho hakuje mu Rwanda tugahahayo nukuri byo bari byiza mu gihe bwo kumvikana u Rwanda n'u Burundi ayo marembo kugira abarundi bo ngapaka natwe tworohegwe kugira iyo migenderano tuyibone
kuko ni byiza ko ari babadufashije kubera cyane cyane twe turakunze kwakirwa n'izuba ngaha nko mu Busoni turifuza yuko badushikirayo bo kubera twe tudashikayo twe bakadushikira kubera twe tudashika turabene gihugu bakadufasha tukongera tugakoreranira nk'uko twakoranira n'abanyarwanda tukongera tukaza turasumayo kwa arivyo twasuma tuvanayo nivyo natwe twatwarayo kugira turonke ubugari bwo guhabana no kuvuga nk'izuba yino ryaka hariya haraboneka imyumba twarakuraho imyumba ati cyane natwe twarayo n'amavuta kugira turonke n'inyene ubugari kabisa ibyo byaradufasha cyane gose hari nk'ibyo nkuno kuvuga nk'ibiharage imipaka yugure twaragenda tugatwara nk'ibiharage hafi sudutahe tureture ugasanga twaye umufuko harimo arakoreraho nk'ibihumbi bibiri cy'ubugara
ubonya imipaka atarayugara je nashobora gufata isuka nkambuka ngaho hakujya mu Rwanda nkajya gukorera amafaranga kanyorohera ariko gukora nta cangombwa afise ntago nohera irango ndakandagizayo n'ikirenge kabisa ibyo bintu babidukoreye twebyo dufasha nk'ubu twetegeye ngaho ku mupaka biratugora cyane gose se pas kubyibironke ni ibintu by'ingorane bisaba imitayi minini nkatwe nyene bato bato nta muntu yoronka amafaranga yo kugenda kuchakiye ujumbura ngo yambuke aho hakujya mu Rwanda total amafaranga byo ntwara biragira mu bihumbi jana kugira ndo nkere se pas abama bajayo bama batubwira amafaranga bakoresha umva rene ingorane nkanje kubera umuntu muto muto n'izuba bona yatse takintu fse no mu rugo nta nitonga fse ngo nagurisha ngo nirengere ibyo bibazo umva nyene n'ingorane cyifuzo canje nuko nyene boja hamwe bakumvikana u Rwanda n'u Burundi bikongera bikagendranira nkuko byahoze ubwa mbere
no kuhahonyora nibikunda nibibaho na gatoya aha rero bya twarahombye no kuri kabisa ubaha twari dusanzwe tubaho nka keri zuba ryaraka mugabo tukiruka tujya bakaduhaisha tukaza nibyo tujya ariko ubu nibikunda byaransi no kuhonyeza ikirenge honyine ntibishoboka muri uwo mupaka no kuvuga rero twasaba nka leta yuko yogira ikintu yodufasha kabisa burya abantu bato bato twebwe turahafya cyane n'iri zuba iyo tuba twagenderanira kuko twaragenda u Rwanda mpaka iyo tubishaka n'akarangamuntu tugapfanganye ko umuntu ashoboye akagira no kurusumo mbega aho yifuza ariko kazanikira mu muryango aha rero twaratakaje ibintu byinshi burya hajya haraduhombeje kandi nabo nuko nyine nabo kumbure ba ibintu bakuri no mugabo nabo ntibaza ubu no kureba na ingwe gusa kije gihugu kibona kujya ntishobora kuhanyura abo bakuru b'ibihugu baka karere ikintu twabasaba nuko bo kumvikana bakaraba neza ikintu bo kumvikana no kuri ibihugu bikumvikana natwe tukabona ikintu cyaturajayo
kabisa batubereye nk'abankano babwango nababyeyi batorongoye twe nk'akiho twazira n'iki gihe twazira nkatwe ntuzi ni cyaricyo icyambe twe nkatwe beshi na beshi nashaka bona munahuriza batuno turasa sako twugurira impaka kuri kwimana ivyo gusa bakabaye bidubidukoreye kandi bakatukanahuwa nyine tukanaganira n'abene gihugu banamenyagwana nabo aho hakugibona aho hakujya nawe iza dufise ngaha aho niyo bafise mugatwe twigireyo nkatwe tugeraho hakujya mu giturage ntangorane abakuru b'igihugu n'akarere kwifuza yuko n'amaburiburi boja hamwe bakaganira akatwugura impaka kuko imana tuge turarembye
nuko rero murumva ica abanyagihugu wo mu ntara ya Kirundo ihano mupaka n'u Rwanda biteze kuri iyo nama mu rutonde turiko turabona ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye ntaho ikibazo cy'umubano hagati y'u Rwanda n'u Burundi kiboneka ko gihava cigigwa muri iyo nama ico bikoze amakuru turiko turakura Arusha tuyakesha isoko twizeye yemeza yuko iyo nama muri kano kanya turiko turavugisha iri mu mwiherero ibiza kuvamwo turaza kubibabwira amakuru yacu yo hanyuma ikindi twoko kongera ko nuko makuru b'ibihugu batandatu bigize umuryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko bane gusa ari bo bitavye muri bo harimo perezida w'u Rwanda Paul Kagame Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda John Pombe Magufuli wa Tanzania hamwe na Uhuru Kenyatta wa Kenya u Burundi garungitseyo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu ari we Gaston Sindimo mu gihe Sudani y'Epfo nayo yarungitseyo intumwa idasanzwe uko biza biragenda turaza kubabwira mu makuru yacu hanyuma tumira mate gato hamaduheze twerekeze na Kival muri Uganda
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyende mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jendi mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'umuntu z'Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika huri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Abarundi bagenda no umuga bahungiye mu ikambi ya Nakivali riri muri Uganda bavuga ko basa nabibagiwe kuko babayeho ubuzima butoroshe nta bufasha bwihariye baronswa muri abo harimo abamugariye mu magumi yo kuva mu mwaka wa 2015 hadutse imvuru zifatiye kuri manda ya perezida w'Urundi Pierre Nkurunziza basaba abagira neza kubaseruka ko bakanabavuza kuko amagara yabo abangamiwe mugenzi wacu i Kigali Pierre Claver niyo nkuru aheruka kugendera iyo kambi ya Nakivali
ko navunitse igiti cy'umugongo ahankoresha sonde sinshobora kuva hasi
numugabo w'imyaka 33 kubwo umutekano wiwe yifuje ko tumwita Remi yahunze mu mwaka w'2015 amaze gucika ku icumu akarokoka inkoni amahiri n'ihohoterwa avuga ko yakorewe aho yarafungiwe mu rwego rw'iperereza i Bujumbura
ufise probleme yuko munda hari haramaze kononekara bivanye n'ahantu bari bantaye bari bazi ko napfuye kuko naraye amajoro abiri harankubise rero babona ati napfuye baca guta hama mu nyuma hariko yirenganira umuntu aciye iminsi ibiri abona ikintu agiye araraba arahamagara abantu hama baje bakora ko basanga mutumu uracatera bankubitiye muri documentation mbahi Burundi muganyegeye hama ndo umuntu aramfashe arambwira ati wewe n'ubundi nibagufata ahantu zoburi n'ubundi batsokwica kunga.
Yuyi nanase agatambuka agendera ku gakinga kabagenda no bumuga yemeza ko abayeho ubuzima butoroshe kugira ngo atunge umuryango wiwe kuko abakomeye bobo hari giye baja no gucingero mu baganda ariko wewe bikaba bitamushobokera.
Ero maze gushika ngaha barampayikadi hamanda tangura gupokera injya ariko uburyo nk'ikintu cerekeye amakara ikiboneka isabune iboneka nanje nta kazi mfise udufasha umugore ntacwo handa abantu kenshi barahadusuzugura kuko babona ko umuntu amugaye arwokoza gutega amaboko rero nanje bikangora mfise umugore mfise n'umwana mama wanje nawe arashaje mfise imyaka 68
muri kumwe hano bose
ariko nta kintu kimwe bagikora.
Icifuzo ciwe ca mbere asaba ko yoronka ifashanyo yo kuvuzwa.
Ubu bufasha mbona bwihutirwa n'ubufasha ndabe ko hano shobora kuvuga takubera ubuzima afise burangoye cyane kuko igiti cy'umugongo barakivunye mu soko rindani warasesetse hari himbavu zibiringa hazamyo dotse na zibiringa huko zero kandi no munda ntabwo hakomeye neza singingiza arizo zose ko bisaba ko njya nk'uturayitwa kujya tworoshe iyo ndi ibigumye byose n'impaka byose bivemwo hari n'igihe nko mu mukoyo muri sonde mbona hajemwa amaraso nagenda kwa muganga nta kintu bama banyihera panado ngo kende uryame umva ubuzima bwo ngaha vrema burananiye cyane cyane kuko simbona ningene nashobora kwiteza imbere.
Ingorane Remi afise z'ubuzima butoroshe kubera agendana ubumuga adusangiye n'abandi barimwo uyu mugabo yacitse amaboko yose guhera mu nkokora yiganira ijwi rya Amerika ingenda bayeho
hano mu nkambe. Umuntu agendana ubumuga nifatiye ko kuri je wenyine ntibworoshe urabona ko namugaye nabi hari ibimuga byinshi baratwizeza imfashanyo zo gufasha ibimuga umugabo ntiziza ntizisohoka ntagiye kuva nagashika ngaha ndi umugabo nubatse mfise abana indwi nta mfashanyo n'imwe iraza ingana mu rugo iwanje ikimuga ntibicorohera gukora oya kabisa ubuzima ntibworoshe nitunze ikimuga iwawe ureze nk'abantu bamwe batunze ibimuga n'abantu babakeneye gufatwa bakegego bakabatati hakene wiki
abo bafise ubumuga iyo baronse ifashanyo y'imfungurwa igenewe bose bobo babenyesha ko bahitamwo kugurisha bikeya kugira ngo bagure utundi twankenegwa
tugira duke baduha iyo baturonse uko tungana uragerageza kutujera kugira burabe ko twakumazana kabiri ariko ntibikunda kubera ko ngaha nta makara baho nta nkizi baho nta sabuni zibaho nta sukari baho bica bisaba ko muri tuya duke baguhaye ushobora kugenda ukakuramo dukenya ukagenda ku isoko ukagurisha n'ikiro cy'ibigori ngaha kiguha 300 y'amashiringi nta makara ya 300 baho nta nkizi baho ukagenda ukagurisha ibigori kugira ushobora kugura ibyo gutekesha kandi umaze kujya kugura ibyo gutekesha ntibiba bigikwiye ibyo baguha ntibiba bigikwiye muca mutubikumukanda.
Ikambi ya Nakivar irimo impunzi z'abarundi zigendana ubumuga barenga ijana barimo n'abana. Pierre Clavier n'inkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Arakoze Pierre Claver niyo nkuru kuri iyo nkuru yadushikirije ari yina Kival niyo yahora ni nkuri n'urukurikirane rw'inkuru zitari nke tuzobashikiriza yingene impunzi z'abarundi bahungiye ngaho na Kival babayeho nuko rero akanya nako gutasha aho muhererecha tubahakanye kugira ngo mwifurizanye na weekend ku benshi musanga bamaze kwitangura nkumbure haba ari muri Republika ya Demokarasi ya Kongo haba ari mu Rwanda bari Arusha muri Tanzania ariko habera inama igira 200 abakuru b'ibihugu bakarereka EAC abari mu Burundi namwe bwo mushaka kwa mwamaze kwitangura nuko ambere duse ku murongo ni Jean Bosco. Jean Bosco ikadze
murakoze cyane
uherereye
Nae mu Rwanda mu mujyi wa Butare.
Butare mwatanguye weekend.
Aje twatanguye kwete.
Nuko rero ugashaka gutasha nde uno munsi?
Mwana shaka mwana ntashe abantu bagorewe muri izo kambi z'impunzi. Mama na Kivale na n'ihamwe zo muri Tanzania no muri Congo. Ama batasha kandi na bavandimwe bagenzi bacu twashize iwacu i Burundi ndababwira ko kuyangana ibyo bidoshira bizorangira dusubire kubonana mahora tugaruka aho twese tuzosubira kwisanga tubonana tuganira turyohewe.
Ndumva ko uri kuravuga ngo nawe warahunze canke nike
Ego nani narahunze.
Ni witeze iki kunama ya 20 y'abakuru bihugu? Ngimpunze.
Ndeje niwe niteze ni badaye uko batazoduterekana ibazo dufise nk'abantu bo mu karere ibazo by'u Burundi babizi kuva kera. Bazofata ingingo zotuma mu gihugu cy'u Burundi haboneka amahoro ama bahunze igihugu bagasubira guta mu gihugu cyabo.
Nk'uwo gushikana aho bari mu mwiherero mu Arusha ubariherereye wabwira ngo ikibazo cya mbere mukemura cyo bicane.
Yena abwira yuko bokemura bokora ibishoboka byose mu Burundi hagagaruka amahoro kugira ngo dushe gutaha.
Urakoze gira umunsi mwiza Jean Bosco, tunakwifurize ko ivyo wifuza byo ba byo. Ugira umunsi mwiza.
Murakoze nawe.
Mhm. Christophe uratwumva nawe?
Ndabumva cyane.
Nuherereye.
Ndende mu gisagara cya Gitega.
Gitega mwiteguriye gute kwakira umurwa mukuru wa politika? Ibikorwa imwe imwe vya politika. Ariko n'agatelefone kawe karacikagurika.
Eh, ndi probleme za marezo.
Mhm. Nuko rero Christophe gatishaka gutasha nde?
Ere muri rusangi ndatasha bene wacu. Bari mu Burundi, bari mu Rwanda. Hamwe na
urakoze cyane ubwira umunsi mwiza ngaho igitega Christophe, na cyane cyane kwa gatelefone kawe katameze neza, turumva tutokugumana umwanya muremure. Akaririmbo ni wewe ka Big Fizzo. Big Fizzo bamuha amazina menshi, ubundi izina giwe ni Mugani Desire, niyo mazina y'abavyeyi, ariko aramwita Big Fizzo. Arafise na Farias, ayo mazina yose arayazi ko nk'umuririmbyi. Turafise Emmanuel kuyundi murongo wa telefone. Emmanuel ikaze?
Yego, mwiriwe
ni more.
Amakuru yanyu
ni sawa, naho mvuze ngo mwiriwe twe ni mwaramutse, turacari mu gatondo.
Nanye ndani kigali mu Rwanda sego sigira tsakaza manywa ni mpamvu ngo mwiriwe.
Uramaje he neza na neza ga Emmanuel?
Meze neza nayo kagutashye.
Duga ku ijambo.
Ndatasha abaturanyi banjye bose barimo ngenda banga Vensa duwe teoneste bazabakiriho ni fasi mabarandinde Emanueli n'abaturanyi bose batuye mu mudugudu wa Karekare hano mu murenge wa Rutongo.
Urakoze cyane, sigariza iminota mike ya Janvier nawe tumwakire. Ubwire umunsi mwiza Emmanuel. Janvier nawe uratwumva?
Ndabumva miriwe neza.
Miriwe, uherereye?
Imerere mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyamagabe.
Haravugwa makingaho mu ntara y'Amajyepfo.
Bimeze neza kabisa, tumeze neza, ubu turi n'igihe ibigori bireze.
Hari ico witeze kunama igira 20 y'abakuru bihugu bagize akarere ka Afrika y'Ubuseruko perezida gutwara we twumvise ko ari yari. Nuko itahiritse.
Twaje mu ntacyo.
Ntasha rero.
Naje mbere mbanje kuyibaha mwebwe mwanyakiriye.
Urakoze cyane.
Ni nka yo umuryango wanjye turi kumwe ngaha Nyamagabe. Ndi nacyo nkatasha umuhungu bita nawe nanze w'ikamato. N'abanyarwanda bose muri rusange.
Urakoze cyane, ubwira umunsi mwiza Janvier.
Namwe murakoze cyane.
Ubwira umunsi mwiza. Nuko rero nshuti bakunze akabino ngaha duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno musa akaririmbo murumva ko ari Sly Mama, tukibaza ko aho muri kabaryoheye. Mwakoze mwe mwatwumvirije, bakoze amenyeshamakuru bacu batandukanye bagize ico batera kugira ngo iwanyu mu ntara mwategure mwongera mushikirizwa na Jewe Diane nahazo y'ino munsi ishoboke. Yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi, ingenieur Jonawe ayashikana ahiwanyu. Ku izina ry'abagenzi bacu twifurize weekend nziza, twongeye no kubatumira amakuru ari imbere azuba ari gece saa 12 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda. Ico gihe turaza kubabwira ibyo tuzuba twashoboye kumenya byavugiwe mu mwiherero w'abakuru b'ibihugu bakarere ka Afrika y'Ubuseruko bari mu nama igira 20 yabo iriko ibera Arusha ni mu gihugu cya Tanzania. Mandanye kuryoherwa, tubasigiye Sly Mama.
Je veux pas être déçu, j'ai pas le temps de tes paroles. Dish, love it, love it, talking. Now I need to turn me on. Boy, I love the things you do to turn me on.